iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya kakanya. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma fatanyije n'abagenzi banjye bari hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo ariko nticyabujije Abarundi gutora abategetsi bazabayobora mu myaka iri imbere. Mu gihugu hose biriwe mu matora ya perezida, abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama ba za komini. Na matora yabaye itumanaho rya internet ryafunzwe mu gihugu hose. Ingaruka ni izihe?
N'umunsi twakoreye hamwe mu cyo twita runani rw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino, uko twagiye tubishikiriza ku mwanya uko twagiye tubironka.
Uwo ni Alexandre Niyungeko wahoza kuri ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi. Ahanini amakuru yacu yose yo kuri isaha aribanda ku matora yo mu Burundi yabaye nta banyamakuru b'itangazamakuru mpuzamahanga bayakurikira cyangwa indorerezi mpuzamahanga ziyagenzura. Nari maze kubabwira mu kanya ko uyu munsi twibanda ku matora yo mu Burundi. Abaturage bujuje imyaka yo gutora bitabiriye amatora ya perezida, abadepite n'abajyanama ba za komine. Gusa ni amatora abaye, zimwe mu mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook zose zifunze kuva mu gitondo cya kare. Icyo cyemezo cyabangamiye uburenganzira bw'itangazamakuru. Iyi nkuru ni ya Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Desire Hatungimana.
Kuva igihe cy'isaa 5 z'agatondo kuri uyu wa gatatu, imihora yo ku mbuga ngurukanabumenyi ya Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram na Telegram ntibiriko birakora. Umwe mu bakandida ariganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu wa Gatongo asa mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ahejeje gutora mu ntara ya Ngozi, avuga ko ari kimwe mu bimenyetso yuko atacizere kinini cyo habwa amatora. Ariko naho biri uko, Agatongo asa avuga ko ataco bihindura kubijanye n'abategerezwa kwitaba amatora. Ukaba nka ko abanyagihugu bavuga ko bo bitababujije kuyitaba. Ariko hamwe n'ivyo, bamwe mu bavuganye n'isoko ryacu mu gihugu hagati bavuga ko bafise amakenga kwihagarikwa giyo mihora kuko hagize icyuka kibi caduka bataronka gitabara.
Baje kubica rero ndamenye ko biraba haba hanze haba hehe, urumva hano dufite amakenga.
Amatelefone yose acacika, urumva cyatwikeka yuko tavamo akantu k'akavuyo gato, none atamakuru ariko ahana hano mba twabigenza gutyo biko, urumva naho hoba mu bintu byo kapurumayi nitumenye byahabaye. Nje gituma rero tuvuga tuti bakiye imihora hakogwa ibintu byinshi ntitubimenye. Ugasanga ya matwi ariko aragenda neza kubera akimiho. Icyo kintu cyo gutumira na telefone niko kirabaneko neza icyabitumye.
Umuhora wa WhatsApp usanzwe ukoreshwa cyane mu guhanahana amakuru mu gihugu cy'u Burundi, haba mu baba mu bisagara hamwe no mu mitumba. Urwego rujejwe gucungera ihanahana ry'amakuru biciye muri iyo mihora ASFT na Chiroru rabivuga ko kugeza ubu amakuru ajanye n'amatora atangwa n'unani rw'imenyeshamakuru gusa. Ivyo navyo bigizwe n'imenyeshamakuru bishika kuri 30 bikorera mu gihugu gusa. Bamwe abanyagihugu bavuganye n'isoko ry'ibi rya Amerika babona ko ihagarikwa ry'imihora yo ku mbuga ngurukanabumenyi ituma hari amakuru atamenyekana kubera abamenyeshamakuru bashobora kudashika hose. Ku bw'aba abanyagihugu bamwe babona ko abari hanze y'igihugu bataronka amakuru nk'uko bikwiye.
Cyari kuba byije ya internet ziko zirakora kugira ngo abantu bamenye ibikorera mu gihugu cy'u Burundi. Twebwe turasinzira yuko bituma internet bacugurura zigakora kugira ngo abantu bamenye ibikorera mu gikorwa cy'iteka nk'iki cyo kuba mu Burundi. Abantu bose yaba bari mu Burundi cyangwa abanyamahanga bakimenya
kugira ngo twebwe ivabo bihabaye twaratubyumvine. Turakeneye ko rero no nini wacu babyumva hama bakabikwikirana kumbe ntihaburanamo n'icyo badutereramo.
Ariko kuva kuri uyu wa kabiri hari amakuru yahanahanywe ku mbuga ngurukanabumenyi zikiko zirakora, avuga ko iyo mihora ishobora guhagarikwa kuri uyu munsi wa gatatu. Byatumye bamwe bashobora kwikora ku bundi buhinga bashyira muri telefone ngendanwa bita Tanda VPN, gutyo basubira gukoresha izo mbuga zari zugawe. Ariko bakaba bari kurusha ihagarikwa ry'imihora nk'uku sijya mbere bari mu gihugu cy'u Burundi igihe amatora yaheruka mwaka wa 2015 mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko aritoza kuri iki kiringo arangije byarabaye. Ikiringo bamwe bavuga ko kigira gatatu kandi carenga amategeko agenga ibwirizwa shingiro mbere kiba caravyaye intureka mu gihugu.
Urakoze Desire
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
turacyari ku matora yo mu Burundi noneho turebe uko abakandida bose ku mwanya wa president bagiye batora duhereye kuri agatorwa sawushya ka CNL ritavuga rumwe na leta yatoreye ahavuka muri komine Kiremba yo mu ntara ya Ngozi naho Domitien Ndayizeye wigeze kuyobora Burundi we yarahagarariye ihuriro kera Burundi yatoreye mu ntara ya Kayanza Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira
umukandida agatorwa sa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungerera ubuzima yatoreye ahitwa Ikiri ni muri komine Kiremba intara ya Ngozi aho asanzwe avuka hari nk'isaha zine zirenga gato abamenyeshamakuru batanguye kwankigwa n'abaserukiri mu Gwiseni ucungira amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu inyuma y'impari zamaze nk'iminota cumi Gwasa yavuga ko bitamuryohigeye kubona abamenyeshamakuru babuzwa gutangaza ingene yatoye gutyo babona kwemeregwa gukora akazi kabo amaze gutora Gwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusangi kwihangana barindira ibiva mu matora Gwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajeje gutatura amatati y'amatora nk'iyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi
abaduserukira mu biro do vote atandukanye no kuva ba mandate bategerezwa gutahukana ivyegeranyo y'uko ibintu byagenze kumwe n'umwimbo kuko ibyo nibyo biheza bigafasha yo umuntu afite amakinga canya kangonongono nibyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe irabe ibyabaye hanyuma zigire icyo bishikirije n'ingingo kugira ngo barenganure uwo ba yumva yuko yarenganijwe twebwe rero icyo dusaba abarundi bose ni uko botora mu mutekano no mu mahoro ntangere hanyuma tugasaba yuko amajwi boya harura ukwari ntiyagire umuntu yorondera kugira ibintu bitari byo kuko turumva yuko hari abafite intumbero zitameze neza bashaka yuko ibyo bipfuza ku mutima ariyo byohita aho kuraba iby'abanyagihugu boba bavuze icyo tusaba rero nuko umwe wese yobikora mu ntumbero nziza y'ukurondera yuko igihugu cyacu kiguma gitekanye
umunsi wose w'amatora nta internet yari hari gutuma tumana ko amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntivyakunze agatorwa yagiriza leta kuba yaciye imirongo ya internet kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde Uwahoze atwara Burundi Domitien Ndayizeye aserukira urunanikira Burundi nabo nyene yatoreye ahavuka Imurago muri komine n'intara ya Kayanza ahejeje gutora Ndayizeye yahamagariye umugwi ucungira amatora seni kwirinda ubusuma bw'amatora abarundi nabo bakizera ivyayavuyemwo
kugira ngo ngaruka y'amatora izogende neza bikenewe ko umugwi uje gutegura amatora ubyifatamo neza kugira ngo ibiharuro bisohoka mu biye ibiharuro byerekana koko icyo abanyagihugu bashaka biza no gukorera habona abasaba rero nshimitse yuko nk'abashinzwe gucungera amatora aba baserukira indani imigambi inyuranye kuba bareka bagakurikiza igiharuro kandi bakabaha ibyo byemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko hanyuma ari nta ishize twese tuyemeye
Nuko amakuru twaronse abivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cyose umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutabuze
kumuyira naho nyine hari imodoka zibiri zibonekeje zifite amakenga zifite intumbero yo kugomba guhungabanya umutekano hanyuma abajije umutekano baca barazihagarika bazihagaritse barageze kuzihagarika imwe irabasiga yindi barayifata basanga kuko harimo umuntu yarasinkoho yari yanyegeje mu ikapo biboneka neza ko bari bafite intumbero yo guhungabanya umutekano ngaho kumuyira izo zabaye igihe cy'isaha imwe igitondo hanyuma mu Rutana hariho umunywanyi w'umugambwe CNL yaje gutora fida iwe asanganywe amakarata ane yo gutora kandi ashobora kuba ari ay'ukuri uwo rero yose yafatwa kugira ngo amatohoza abandaye marongoza aho yayakuwe aho ibyo byabaye kuri aho batorera hitwa Ingomane ni muri Giharo kishita zibiri n'inusu mu karere k'uburaruko nta kidasanzwe kirabayo mu karere k'uburengero hariho aba mandatere bubaba umugambwe cyane mu rugari kuga aho batoraga bita ku rusumo umwe yafatanywe afise urupapuro mwemerera kuza gutungera amatora rutari ubwiwe ubundi muntu no mu quartier Swahili ahanini muyinga aho bita kuri ecofocoramic gice cy'itazi cyatu hariho uwafashwe uwo muri umugambwe nyine ukagerageza kugomba kubwira abantu abatora
ntandorerezi mva makungu zigeze zibonekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetse bacungera amatora ahatari hake. Amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishami mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi nayo umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine. Abashinga amateka bazoba ari 119 bamarikire ngo c'imyaka 5 nayo umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo c'imyaka 7. Bitekanije ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na Seni mu masaha 48 ari imbere. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru. Reka Eloge Willikaneza akomeza tubwira iby'abandi bakandida bigenga ku mwanya wa perezida, aranatubwira icyo umukuru w'igihugu perezida Pierre Nkurunziza yavuze amaze gutora. Eloge,
amakuru y'u Amerika ryahawe n'abantu bari mu ntara zitandukanye nuko ahenshi ibiro by'itora byugaye ku masaha, ni ukuvuga isaha 10 z'umuhingamo nk'uko byari bitekanijwe. Ariko hari uduce tumwe tumwe abari bakiri ku mirongo izo saha bari benshi biba ngombwa ku mwanya wongerezwa. Mu ntara zitari nke kandi havuzwe umunsi wose abanywanyi b'umugambwe Senere bahagaritswe, abankiwe kugenzura itora hamwe n'abakubiswe. Abahagaritswe hatari hake baciriwe imanza zikibiriraho hamwe zikaba zaraye zikazokomeza kuri uyu wa kane. Eka n'abaserukira bigenga hari aho bafunzwe nko muri Gitega hagati na hagati mu Burundi. Bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize ico babwiye abarundi, uhereye kuri Dieudonne Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko vyogenda kose mu gihe cy'amatora nuko abarundi n'abandikazi bose batahura yuko atakintu na kimwe gifite agaciro nk'amahoro n'umutekano. Ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butungane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe co tuma ari murundi akomereka canke murundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye canke abandi batemeye ibijanye n'ibyavuye mu matora. Ariko kandi abafite uburenganzira warungitse mu kuduserukira amabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bwushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hariho amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe biba bitagenze neza kugira ngo dushobore gukosora. Naho abantu bavuga ati byagenze neza hamwe heze bahejeje gushikiriza ingene amatora yagenze, twasaba yuko ari afite umunezero mubikora mu buryo atawundiye kumva yuko atakaje uburenganzira bwe bwo mu Burundi kuko aba abatsinze abandi nabo batashoboye gutsinda amatora.
Francis Rohero asanga amatora adakwiye kuba intandaro y'umudugararo.
Ubwa mbere nagomba ko gutora iba umunezero ku bantu, ntigisubire kuba umengo ni gihe cy'ubwoba. Uravye ibintu byandikwa ibivugwa umengo Burundi bwagiye mu ngwano, umenga abantu barago, umengo hari igihava kiba. Nashaka rero ko amatora kaba kajyo kakanyamuneza, abantu bumve yuko bafise iteka ryo gutora ico bipfuza, ikiza kubagirira neza, utamengo n'abantu baje kubagirira nabi, umengo hari ibara rigira rigwe. Icambere ni ico. Kigira kabiri, insaba abarundi bose ko igihe twagiye gutora bose babigira umwe muhamagaro, bumva ko bataje kunezereza naka mugabo biraba ubuzima bwabo, bibaza bati mbega mu myaka iza tugiye kubaho gute. Nibaza ko ari ico nipfuza ko abantu bumva. Nkaba nashimye ko ahenshi nabonye ko abantu bitavye amatora, nkaba nipfuza ko iki gihe kiba gitandukanye n'ibindi bihe byose twaciyemo.
Ubwo butandukane Perezida Pierre Nkurunziza we yabubonye bugica. Ahejeje gutoreye mu mbaga ngozi mu buraruka havuka yabwiye itangazamakuru.
Aya matora atandukanye ku mbumva zitatu. Nibwo ya mbere amatora yo muri kahise n'amatora yabaye aniniya kandi mu kuboko kw'abanyamahanga, ariko amatora yo mu mwaka n'amatora atunganyijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo. Kubwira kabiri aya matora tuyatunganyije mu ndinganizo y'ibwizwa shingiro Imana isome ikibanda cya mbere muri kahise zo kujya bimeze. Kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganyije atamunyamahanga ni uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya.
Aba banyamahanga nabo batashitse ku rubuga ivyariko birahabera byo babikurikiranye. Umwe muri bo batari n'ubusanzwe Mike Pompeo, umunyamahanga ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, kuri uyu mugoroba mu kiganiro yahamenyesha makuru yagize ati: dushinze igihisho Burundi aho abatora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi. Ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko hari amatora zirinjyane, n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi.
kahise
mu bihanurwa n'izitezwe byose president Nkurunziza hisha dakekeranya na gato
ni foto fitari nziza mu kahise ko kwitandika imbere bya buye matora kwa gutamenya uwendaze neza yuko urundi bigishije uzanye igihozo zikane igihugu turamaze gutaruka icyasi mu rugo tukivuza yuko aronse menshi aronse make bikerezo bamwe byinshi ha muntu yamabwa mbere n'isi yose ino munsi watera imbere gakunda ejo bigakanga ngo guteragira umuntu agiye mu matora cyo guteragira guteragira ino munsi atwimbo mwaka kimbura muri mwaka ubwo gusanga igihimbo muri mwaka yateragira usanga igihimbo turi mu imenyerezo rero yuko amatora ari ku guteragira urari mu kimbura cyangwa ukarima karima rima
kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuze imigwana y'abahutu n'igisirikare cyakiziziwe n'abatutsi mu mwaka w'2005 ibaye inshuro ya kane butunganya amatora ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi amajana 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu eroje buri kaneza ijuru rya Amerika
urakoze eloge wili kaneza twisegure ku baduteza amatwi ko tutashoboye kubona Gaston Singimo wa uprona na Leon Singenda kuma na wasavanya Frodebu kubamenyesha aho batoreye nicyo bavuga ku matora nibidukundira mu makuru ya cataha turabibagezaho noneho tujye muri commune giheta mu ntara ya Gitega aho Evariste Ndayishimiye umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yatoreye naho umukandida wigenga Francis Rohero we yatoreye mu zone ya Musaga inkuru ya Desire Hatungimana
kwidubu muri commune ya Giheta aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka iyo yatoreye isanye mu gitondo muri ico kibanza hari ibanza byo gutoreramo bitatu abantu bateganijwe kuhatorera ni 1909 nkuko mukuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri ico kibanza kuko bazindutse abo bafite umutima w'ukonona nabo abasaba kutisambulirako
ndabakeza cyane cyane kubona ishaka bafise beshi bazindutse kandi ariko batora umutekano nta bantu ariko baronona ico rero ni cyiza cyane ku buryo dutegereza kubakeza uno munsi ntihari ko hatora abanyamigambwe hari ko hatora abarundi umurundi wese rero yobanza kumva ko ari umurundi ariko aratora atari umunyamugambwe atari akagwi rero iyo arize igihugu yononye abayiyononeye nico gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko abayononeye igihugu ciwe nyene kandi turize neza uko abafite umutima atari benshi baba bafite nabo ni kugoma tubahanura uko nyine
Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarti yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru
nkaba jewe mbashingiye ku kintu nyamukuru cuko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba mugabo kugubu amatora ari ku munsi mukuru abantu ntibasigire kugira ubwoba umenga amatora aje kunyaga bamwe aje guhezayo abandi jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza hamwe umuntu wese aza n'akanyamuneza aza twengagira ati ngiye gutora indongozi nziza ngiye gutora umuntu azeshira imigambi imbere izo nyubaka izo nkiteka nkwiriye rero n'abafite umujinya mu minsi yege numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa ukumva umenga icyo bashyira imbere ni gutukana ni kwandagazanya icyo kimireje nkabanagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora ni umunsi mukuru
amatora ni wa gatatu yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp Facebook na Twitter zugaye mu Burundi Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'abarundi ata kibazo ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijeje kwisubirako
bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka akamaro kabyo nuko byadufasha twese gutuma tumana ko makuru abarundi bakamenya ibiriko nyabyo ingaruka mbi n'igihe bamwe bayikoresha mu kugira ubu gito mu guca abarinjira bavuga ibitari byo icyo byose urumva niho navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki mu gihe yabigize kugira ngo agabanye urukurukuru agabanye ububeshi agabanye ibyo konona ni umushyigikira mugabo mu gihe yababigira kugira ngo akwere ubwoba ibibazo kibaraza kumenya ukuri ntasha
aho yarari mu giheta Evariste Ndayishimiye akarasavya bitoza n'abarundi gushiraho intaya ishize
bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa hanyuma tukarindira ababijejwe baharure hanyuma batubwire ingene vyagenze kandi kindi novuga nuko umwe wese yovyakira kuko aha ntitwaje muri sentare aho bakimanza kuko nta sentare nimwe irabaho nawe wicira urubanza novuga n'abarundi twese turatora twakira ivyo abarundi bakoze na wewe ububirimwo kuko nico gituma udashobora kuvyanka na wewe uburimwo
mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaseruka ibihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
urakoze Desire nkuko twababwiye aya matora yabaye mu gihe kuva mu gitondo umuyoboro wa internet wari wahagaritswe mu gihugu hose ni igikorwa cyabangamye ubwisanzure bw'itangazamakuru muri rusange. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuganira kuri icyo kibazo n'umunyamakuru w'inararibonye Alexandre Niyungeko wahoze akuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi.
Twari dusanzwe tubikora mu binyamakuru cyane cyane amaradiyo Nzamba, radiyo Sidika Africaine, ijwi ry'abanyagihugu hamwe na televiziyo ya Renaissance. Uno munsi twakoreye hamwe mu cyo twita urunani rw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino, uko twagiye turabishikiriza ku mwanya uko twagiye turabironka. Nuvuga rero ko ingene twagiye turabikora n'ubu tukiriko turabandanya nuko twari dusanzwe dufite abo twikora ko baduha amakuru mu gihugu twagiye turabikora ko naho kenshi ritoroshe turahambira ijambo abahiganwa abo twashoboye kuronka abashoboye kutwitaba twagiye turahana ijambo abandi bahinga abanonosoye amategeko canke n'abandi bafise ivyumviro baterera na cane cane tugashimikira kandi ku bitari ko biragenda neza.
Muri make mu kurangiza amakuru mwaronse ku bagiye gutora nabo mwashoboye kubaza abandi bakurikirana ayo matora, babonye muri rusange yabaye gute, babonye abanyagihugu nkabo mwashoboye kuronka inkuru zabo, biteze iki kuri ayo matora?
Ikintu kimwe ubona ni uko ayo matora yitabwe n'abantu benshi cyane rwose, gushika mbere naho mu kanya hariho abariko baravuga ko mu makumi n'amame nka za Kinindo abantu bari bakigenda amasaha y'ukugara yageze hariho abantu bari bakigenda baca gutora. Ni ukuvuga yuko urumva ko abantu bari benshi kandi bagiye hakiri kare, birerekana neza yuko abarundi banyotewe induka mu gihugu, kuko uravye n'abandi twagiye turavugana biraboneka neza yuko haba amatora yabaye 2005 haba yabaye 2010 ya 2016 cyo turavuga biraboneka neza ko ico bita mu gifaransa taux de participation, ni ukuvuga abantu bitavye ari benshi cyane rwose. Bisigura yuko ari abantu banyotewe rero impinduka, ko ibintu byohinduka mu gihugu, kuko biraboneka neza ko hariho ibitagenda neza abantu benshi bifuza ko byohinduka.
Murakoze cyane, turabashimiye.
Namwe murakoze.
Tuve mu Burundi ariko noneho twigire hafi y'umupaka wabwo n'u Rwanda, ku mupaka wa Ruhwa uhuza ibihugu byombi, aho abaturage biteze ko nyuma y'amatora ibihugu byombi bishobora kuzahura umubano umaze imyaka irenga 5 warazambye. Barasaba ubutegetsi ku mpande zombi ko buganira ubuhahirane bugasubira uko bwahoze. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yabasuye maze ategura inkuru ikurikira.
Ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abajyanama ba komini mu Burundi, Ijwi rya Amerika yahisemo kugenderera igice cya Bugarama gihana imbibi n'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa. Kuva imibanire hagati y'ibihugu byombi yaduka mu 2015, aka ni akarere karanzwe n'ibikorwa byo gukaza umutekano mu buryo budasanzwe, bitewe no kwikekana ndetse no gushinjanya gushyigikira abahungabanya umutekano, haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'urw'u Rwanda. Kuri uyu munsi w'amatora nyirizina, nta kidasanzwe ubona cyakozwe muri ibyo bikorwa by'umutekano. Mu kibaya cy'umugezi wa Ruhwa ugabanya ibihugu byombi, abahinzi baramukiye mu bikorwa byabo nk'ibisanzwe. Utereye amaso hakurya ku gice cy'icyo kibaya kibarizwa ku Burundi, naho haragaragara baje mu mirima yabo, baba basarura cyangwa se abakora indi mirimo mu mirima yiganjemo ibihingwa by'imboga. Kuva umubano w'ibihugu byombi wazamo agatotsi mu 2015, ku bafite imirima muri icyo kibaya bari banasanga ngo ubucuti yewe bamwe baranashyingiranwe, igikomeye bashobora gukora ni ugucirana amasiri, umwe ari hakurya undi ari hakuno, kugendera nabyo byarahagaze.
Abavandimwe baba bariyo, k'imiryango yagiye ishakayo, ababyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo.
Nkanjye niho navukiye, ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana. Nubwo nagera ku mugezi mba ndi kubona jama yanjye hako yago sinanaye ukuboko kunyihaye ukuboko, urumva mba nkoze fraction. Ubu nuko bango ngiye ubu hano mu Rwanda ntarekanye n'umujyango, kuko data ni umunyarwanda ariko mama ni umurundi, manake igisokuru cyanye kishi cyo kwa mama kiri Burundi.
Nakuze nomoka i Burundi nabanca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo, byari ibintu byiza, ariko kugeza ubu ngo tufunze nk'afi nk'imyaka hagati y'itanu n'irindwi niko nkeka, nta muntu n'umwe ujya i Burundi. Naha hakujya uhareba gucya ukuhabona, nta wakwibeshya nyine ngo abe yagerayo.
uretse kubiri diduka ry'imibanire y'u Rwanda n'u Burundi ryaratangije imiryango n'inyungu zavaga mu bucuruzi bwambukiranye imipaka zarahagaze
mbere nyene barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajyayo tukabahahira nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara natwe ibyo dukeneye tukabizana
hano twahakoraga amafaranga atari muse amafaranga 2000 ku munsi ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara ubu ngubu turi hano ku muhanda nta gice tubona ariko biba ngombwa kubafungura twibaza ibyo twasubira mu bihe bya mbere n'ubundi tukongera tukona ku mafaranga
iyo migenderanire n'ubuhahirane bimaze imyaka itanu bihagaze bamwe mu baturiye umupaka wa Ruha ku ruhande rw'u Rwanda baragaragaza icyizere ko ishobora kuzahurwa binyuze mu bategetsi bashya batorwa i Burundi
kize cyo gifite itewe n'uko urabona perezida waruriho nta kandidatire yatanze uwo yasizeho aramutse atowe ashobora kuzaza afite imyumvire itandukanye n'iyura waruriho ubwo bikatura byiza kuba badufunga umupaka tukakwambukira ku marangamuntu n'ubundi nka 70% ikize kirahari kabisa
kwije nuko wenda uriya yatatanze kandidatire bishoboka ko uriya yajyaho ashobora kuvugana umwe na Leta y'u Rwanda wenda abantu imigendane igatambuka kagenda nk'uko abantu bavuga hano kagenda i Burundi n'irangamuntu hari undi bakaza hano bagatembera nta kibazo bisubiyeho byaba ari byiza
gusaba bagahuriza kuko abategetsi b'impande zombi ni ukuvuga u Rwanda n'u Burundi baganira hagashaka kuko uyu mubano wazahurwa kuko ibyangiritse ari byinshi
cyo mwadufasha nuko mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyorosha kuko rubanda rugufi turahangayitse cyane tugize inzara tugize kubo mureke tumeze nkaho dufunze saye nka mu yinisi ya corona ho ni ibibazo bikomeye cyane
bibaye bifunze rero ubuyobozi bukadufasha mbega muri make bukadukundira niyenda kuko twebwe tuba turi hasi ntabwo tuba tuzi impamvu twe tutomoka bikaba ngombwa ko twomoka byaba tubera byiza cyane kuko hano twarahahiraniraga
dusaba nyine nk'urwego rwo hejuru nyine rwabijyamo tukongera nyine tugahuza byaba ari byiza cyane kuko n'abacuruzi benshi bajyaga i Burundi bakazana ibintu
ni ukubitega amaso Temistokre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
amakuru yacu tuyasoreze mu Bufaransa aho urukiko rw'ubujurire muri icyo gihugu rwasubitse gusuzuma ko umunyemari Felicien Kabuga uherutse gutabwa muri yombi yakoherezwa kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania Maître Laurent Bayon wunganira Felicien Kabuga ukekwaho kuba yaragize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko bifuza ko uwo yunganira yaburanira mu Bufaransa inkuru irambuye turagezwaho na Venuste Nshimiyimana
Kabuga Felicien yitabye urukiko rw'ubujurire urugero ku rusuzuma yubahirizwa ry'amategeko y'ubugenzacyaha kugira ngo amenyeshwe ko agomba kujya kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania ibi nibyo byari byasabwe n'urwego rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda abunganira Felicien Kabuga bagaragaje urukiko ko yagombaga kwitaba nyuma y'iminsi 8 amaze kugezwa imbere y'umushinjacyaha mukuru Maître Laurent Bayo ati twasabye ko cyongerwa mbere y'uko icyo cyemezo gifatwa batwemereye ko azagaruka ku itariki 27 imbere y'uru rukiko urwego rwa ONU rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira ku byaha byakorewe mu Rwanda nirwo rwatanze urupapuro rwo gufata Felicien Kabuga runifuza kumuburanishiriza irahe mu Buholandi gusa abamwunganira bavuga ko binyuranije n'amategeko Maître Laurent Bayo ati twebwe icyo twifuza ni uko aburanishirizwa mu Bufaransa aho kujyanwa Arusha ubwo rero tuzahatana kugira ngo ubucamanza bw'u Bufaransa bube ari bwo bucira urubanza Felicien Kabuga dufite impamvu nyinshi tuzabereka kandi uko byagenda kose kubera ko ruriya rwego rudashaka kuburanishiriza Kabuga Arusha ahubwo rurashaka kumujyana irahe kandi ntabwo biteganyijwe mu nyandiko yo kumufata Maître Laurent Bayo yakomeje abwira Ijwi rya Amerika ko magingo aya uko ikibazo gihagaze Kabuga Felicien agomba kuburanishirizwa Arusha ariko ko abona ko ari nk'aho ubucamanza bw'u Bufaransa bushaka gusunikira iriya dosiye urwego rwa ONU rufite icyicaro irahe mu Buholandi ati u Bufaransa nibwemere icyo bushoboye bumuburanishe yarangije avuga ko uwo yunganira akwiye guhabwa icyubahiro kigenerwa ikiremwa muntu agafatwa nk'umwere mu gihe ataraburana ngo ahamwe n'icyaha. Nibutse ko leta y'u Rwanda kimwe namwe mu mashyirahamwe y'abanyarwanda bumvikanye basaba ko Felicien Kabuga yakoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Urakoze Venuste Nshimiye na bagenzi bacu bakoze uko bashoboye kutugezaho amakuru arebana n'amatora mu Burundi nubwo bitari byoroshye. Nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura. Fasil Gabehu niwe wayegeranije, yari ahagarariwe na Etienne Karekezi. Ijwi ni rya Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.